Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri mikoro muri kumwe nanje Fidele Niyongabo, uyu munsi kuwa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017.
Turabona yuko umenga hariho ishaka ry'uko ibyo babiriko biragenda nabi byo kosogwa, duca turavuga duti reka dusimbe gatoyi turabe.
Ubwo ni Madame Alice Nzomukunda yahoze icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba yoboye umugambwe ADR, avuga ku catumye atahuka mu gihugu. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turagira kwa ko mukanye. Nyamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino. Amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Alice Bigirimana. Baramutse neza Alice, tubwire amakuru dufitiye kuri iyi saha.
Urakoze Fidele Niyongabo, tuyahere aho hakurya muri Kongo. Leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yahakanye irarengwa kwidashobora kugira amatohoza ku bwicanyi bwagaragaye mu masanamu ya video. Amasanamu yasohowe ku mbuga ngurukana bumenyi mu mpera z'indwi turangije yerekana abasirikare bayo bica abasivile mu ntara ya Kasai. Ni nyuma y'aho ibihugu by'Ubufaransa, Leta z'Ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe mpuzamakungoni basabiye Leta ya Kongo gutanguza amatohoza yihuta kugira abagize ubwo bwicanyi bagaragare kandi bahanwe. Leta ya Kongo yisigura ivuga ko ayo mavideo ari rementanya kandi ko atari ahayo gucira urubanza abo basirikare, ahubwo abo batazwi bayagiriza aribo bakwiye kwerekana ivyemeza kugira abazokwagira bazohanwe. Mwamenya ko mu ntara ya Kasai havutse umuhari urwanya Leta kuva mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2016, inyuma yaho hiciwe Kamwina Nsapu n'umukuru wa bumwe mu bwoko muri ako karere mu kwezi k'umunani 2016 nyene. Abantu bashika amajana abiri nibo bavuga ko bamaze kuhasiga ubuzima kuva ico gihe. Ibitungwa muri Somalia biriko birafa ku bwinshi kubw'uruzuba n'ubugaragwa byatewe n'uko imvura imazi igihe kitari gito itarwa. Mu ntara ya Somaliland yonyene 40% vy'impene hamwe n'intama ziramaze gufa, no kuvuga ibitungwa biharugwa ku miliyoni 10. Havugwa ko mu gihe imvura itorwa muri uku kwezi kwa kane kuza, abanyagihugu bahora bikora kuri ibyo bitungwa bashobora nabo gutandukirwa bagafa. Ishyirahamwe mpuzamakungoni rigabisha ko hashobora kuba amafa muri Somalia, kandi rikavuga ko abantu barenga imiliyoni 6 bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa zihuta. Umurwi ushinzwe gukurikirana iby'uruzuba muri Somalia ushikiriza ko abantu 40 bamaze kwicwa n'inzara mu ntara ya Somaliland gushika ubu. Ku mamiliyoni y'abanyesomalia kubaho muri iki gihe cy'ubugaragwa n'uruzuba bisa no kwiruka n'umwanya w'ubuzima. Tukivuga ku bibazo by'ibiza, inzara yiyongeye ku zindi ngorane mu gihugu cya Sudani yo mu manuko. Ibyo bitangazwa n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungoni gitaho abana UNICEF, ishami rya ONU rijejwe ibifungurwa n'uburimyi FAO, hamwe n'ishami rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi ariryo PAM. Ayo mashyirahamwe atangaza ko intambara, ugusenyuka k'ubutunzi hamwe n'ibiciro biri hejuru by'ibifungurwa n'umwimbu muke w'ibifungurwa ari byo byatumye haba ikibazo cy'ibifungurwa mu gihugu. Charles McDonald, umuvugizi w'ishyirahamwe PAM mu karere ko muri Afurika yo mu buseruko, avuga ko kubera intambara muri Sudani yo mu buseruko bitoroshe ku bakozi bajejwe gutabara gushobora gushika mu bice abanyagihugu basinzikajwe n'inzara. Kubw'ibiharuro byashyizwe ahabona na Leta ya Sudani yo mu manuko hamwe n'ishyirahamwe ONU, abanyesudani yo mu manuko bagera ku 5 million barageramiwe bikomeye n'ikibazo cyo kubura ibifungurwa kuva intambara isubiye rero kwaduka muri ico gihugu cya Sudani mu manuko mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2013. Abantu ibihumbi n'ibihumbi nibo bavuga yuko bamaze gufa. Hanze y'umugabane wa Afrika, abantu baharugwa mu bihumbi ejo ku munsi wa mbere barakoraniye mu mabarabara ari hanze y'inama nshingamateka y'Ubwongereza. igihe abashinga amateka b'Ubwongereza nyene bariko barihweza nimba prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yokwemererwa kugira urugendo muri ico gihugu. Tubibutse ko umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yabaye umutegetsi wa mbere w'umunyamahanga yabonanye na Trump i Washington mu ngoro ya White House mu kwezi kwa mbere. Yavuyeyo atumiye Trump kuzogendera Ubwongereza no kubonana n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu mpera z'uyu mwaka turimo. Inamashinga amateka y'Ubwongereza yakoranye inyuma yaho abanyagihugu barenga umuriyoni umwe n'ibice 8 basinyiye urwandiko ku rubuga ngurukana bumenyi basaba leta guhagarika urwo rugendo rwa Trump mu Bwongereza. Mu nyuma yaho abandi bashika 300,000 baciye basinya urundi rwandiko bavuga ko bashikikiye ko Trump aja mu Bwongereza. Abo bigaragambya bavuga ko badashigikiye imigambi ya Trump mu kuvuga ko afise politike yo gucanishamwo abanyagihugu kandi yanka abayisilamu. Vitali Churkin ni inkuru ibandanya kuvugwa no yari amaze igihe ari ambasaderi w'Uburusiya mu ishyirahamwe mpuzamakungoni yitabye Imana giturumbuka ejo ku munsi wa mbere i New York hano muri Leta Zunze za Amerika umunsi umwe gusa imbere y'uko aba yashikanye imyaka 65 y'amavuko. Ubushikiranganji bujeje umugenderanire bw'Uburusiya bwamenyesheje amakuru yerekeye urupfu rwa Churkin mu itangazo. Nta byinshi ubwo bushikiranganji bwatangaje ku bijanye n'urupfu rwiwe. Vitali Churkin yavukiye ku murwa mukuru w'Uburusiya i Moscow ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1952. Yatanguye gukora mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire mu mwaka w'1974.
Urakoze ya Loyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Abanyepolitike batatu barimo Alice Nzomukunda yahoze ari cyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu baratahutse mu Burundi inyuma y'igihe kitari gito bari bamaze hanze y'igihugu. Uretse Alice Nzomukunda hari Matthias Basabose na Joseph Ntidendereza. Bose uko ari batatu bahora bajejwe amabanga mu Runani Senared ruhurikiyemo abagwanya ubutegetsi. Abo banyepolitike basigura ko batashe kwirabira kuko ivyo babwirwa ku mutekano wagarutse arukuri. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Abanyepolitike bashitse ku kibuga c'indege mpuzamahanga ca Bujumbura nk'igihe c'isaha 11 n'iminota 45 z'umugoroba. Ubaraba bari bakeye mu maso kandi bashajije. Baje bazananye n'abandi banyepolitike bari bitavye ibiganiro vyabereye Arusha kuva kuwa kane gushika ku w'Imana w'indwi iheze. Alice Nzomukunda yahoze ari cegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'umugambwa DR yabwiye abamenyesha makuru ko yishimiye kugaruka imuhira. Uwo mupfasoni avuga ko atari yarahunze igihugu asigura ko icyatumye atahuka mu Burundi ari umwizera afise ku mutekano ushobora kuba waragarutse.
Nagomba gukosora gatoya nitwahunze. Twari twaragiye nk'uko bisanzwe umuntu akorera mu mahanga bahanze mu mahanga. Twaba mu mahanga rero hanyuma mugabo uko twagiye turakurikira ibyabaye mu gihugu by'umutekano muke byatumye rero uko twahora tugenda tugaruka duca tubanza gutenyinya gatoya. Ariko rero tuganiriye n'abandi muri ibi biganiro turabona yuko umenga hariho ishaka ry'uko ibyo babiriko biragenda nabi byokosogwa duca turavuga duti reka dusimbe gatoya turahabe. Turabe koko yuko hoba hari kiriko kirahinduka kuvyo twumva kuko yiruhanze wumva ibintu byinshi cyane. Rero nico gituma twabize tutire izo ngorane twariko turumva tubwiye bati nukuri ni muze mubwirabire tukatutireka tubuze turabe hanyuma nitwasanga koko ari byiza gose tuzoheza tugende twitunganye turabe yuko twashobora kugaruka kubino mbwa igihambaye kuri twebwe kwa ruko dushaka kugenda tukagaruka nkuko twahora tubigira kuva na kera.
Ariko rero muhuza w'abarundi asanga abanyepolitike vy'ukuri bari barahunze. Edouard Uwimana hamagariye abarundi bo mu mici itandukanye kubakira neza no kuboroheza mu bikorwa byabo bya politike.
Kakaba arakagira gushimira abo bose bagize uruhara cyane cyane imigambo yaterereye wowe wese agitse atera kugira ngo abarundi bene wacu cyane cyane abanyepolitike bari bahunze bashobore gutahuka. Nkuko muyibona akaba hariho abo ndetse tuje tuzananye ubunyene harimwo abahoze ari indongozi mu gihugu harimwo abanyepolitike musanzwe muzi hakaba ndetse n'abandi bari nyuma kandi batubwira ko bagiye kuza mu minsi ya vuba. Hari naho twaje tuzanye ibintu byabo kugira ngo baze biboroheye. Baronkenguruka nshimira cyane cyane aba barundi bene wacu abanye politike bashobye gutahuka, dusaba yuko mubakiranugweze abanyamigambwe bakiranugweze abene giba bakiranugweze mubafashe muri ibicanke biriya baba bakeneye kugira ngo bashobore kubandanya ubuzima bwabo cyane cyane ibikorwa bya politike.
Umuhuza w'abarundi ashima kandi ntambwe ibiganiro bihuza abarundi bigeze ko
twovuga yuko twakengurutse intambwe bigeze ko cyane cyane yuko abavyitavye bose bavuga yuko bashaka gushira imbere umutima wo kubaka igihugu no kuvavanura n'ingendo y'ukurondera ubutegetsi biciye mu Gikenye, bakavuga kandi yuko bagiye kuja hamwe kugira ngo barabire hamwe byose bya batandukanya kugira ngo mu minsi iza ibiganiro bishobore gutora inyishu irama kwibazo biri mu Burundi.
Abanyepolitike batatu batahutse kuri uyu wa mbere baje biyongera kuri Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi nawe nyene aherutse gutahuka mu gihugu mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 inyuma y'umwaka urenga yaramaze mu mahanga. Alice Nzomukunda yigeze kubicegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu atahutse inyuma yahafutiwe cyo kimwe n'umugambwe w'iwatwara ADR mu nanise na rede ruhikiyemo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Radio Jwi d'Amerika Washington DC tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho sentare nkuru ya Nyarugenge yategetse jo kwa mbere ko Evode Imena yahoze ari umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'amatungo kamere apfungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze yamara abandi bakozi babiri bagirizwa hamwe bo baraba barapfunzwe by'agateganyo. Ibindi twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi d'Amerika Eric bagira ubusa.
Ibyaramarira n'agahinda ku bavandimwe ba Bwana Evode Imena wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'umutungo kamere byaje guhinduka ibyishimo umucamanza kimara gutangaza ko uyu mugabo asohorwa mu buroko agakurikiranwa ari hanze. Abavandimwe b'uyu wahoze ari ministre muri Minisiteri y'umutungo kamere bagaragaye ku masura yishimye cyane baseka bahoberana mu cyumba cy'urukiko abandi bakorana mu kiganza nk'ikimenyetso cy'insinzi abandi babwirana amagambo acamarenga ko Imana yari bari inyuma. Umucamanza mu gihe gisatira isaha yose asoma imisesengurire y'ibyemezo kubaburanye bombi nta mpamvu n'imwe yasanze ikomeye yatuma Bwana Voda akomeza gukurikiranwa afunzwe. Ubushinjacyaha bumukurikiranye wowe na bagenzi be ibyaha byitonesha mu kunyereza umutungo wa leta, gutanga inyandiko ku batazikwiye n'icyaha cy'inyandiko mpimbano. Umucamanza asoma iki cyemezo hari Maître Boniface Nizeyimana wunganira Imena gusa nta baregwa nta n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye abaregwa ko ari batatu gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 buvuga ko hari impamvu zikomeye zatuma baba bari mu buroko. Umucamanza yavuze ko ibyagezweho n'ubushinjacyaha nk'uko bubisobanura bitagaragaza impamvu n'imwe ikomeye yatuma Bwana Imena akomeza gukurikiranwa afunzwe. Busobanura ko mu 2013 Bwana Joseph Kagabo umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'umutungo kamere yagiye mu butumwa bw'akazi Nduba mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranije n'amategeko. Aho niho bavuga ko yaje gutahura ko hari ahashobora gukorerwa ubushakashatsi mu bucukuzi, arazabibwira Francis Kayumba bakorana go muri komite isuzuma iby'impushya zemera ubucukuzi muri icyo kigo. Ubushinjacyaha buvuga ko aba bagabo bombi basabye abagore babo gushinga kampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bise JDJ Company mu mazina yabo Jovia, Diana na Joseph. Ibari gutsindira amasoko kandi ko wahoze ari ministre Evode Imena bamubwiye ko ari abagore babashyiraho imikono mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umucamanza yavuze ko nta kigaragaza ko Bwana Imena yasinye iryo teka zineza koko ku ikampanari y'abagore babagabo bakorana. Yavuze ko amateka Imena yasinyaga akiri umutegetsi yabaga yabanje gushyirwaho imikono n'abagenzi be bigaragaza ko yubahirije amategeko. Yavuze kandi ko nta kimenyetso simutsiga kigaragaza ko hari indi kampani yatwiganiye isoko ihanganye na JDJ Company raryimwa. Kuba harabayeho ihinduranya rya JDJ Company na KNM Company, ibi nabyo umucamanza yemeje ko inyandiko zigaragaza ko byanyuze mu mucyo. Ibaruwa ya Biryarima Michel bivuga ko yagiraga inama Imena ko atakwemeza iri hinduranya, umucamanza yemeje ko nabyo ubwabyo bitagaragaza ko yageze muri Minisiteri y'umutungo kamere uyu wahoze ari ministre ngo yirengagize. Nicyo kimwe no kubushinjacyaha bumurega ko yimye ibyangombwa Nyaruguru Agro Mining Company byo gucukura amabuye y'agaciro. Ibi nabyo umucamanza yavuze ko bigaragara ko byakozwe na Ministre Stanislas Kamanzi mu 2012 Evode ataragera mu mwanya aregerwamo ibyaha. Nyuma yo gusesengura izo mpamvu n'izindi, umucamanza yategetse ko ahita afungurwa akurikiranwa ari hanze. Byari bishimo bitagira akagero ku ruhande rw'abavandimwe ba Imena ari n'umubabaro ku ruhande rw'abavandimwe b'abakozi bakorana. Abonu Joseph Kagabo na Francis Kayumba bakora mu kigo cy'umutungo kamere. Umucamanza avuga ko kuba Kagabo yaragiye mu butumwa bwo kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yava yakagira inama Kayumba n'abagore babo gushinga kampani ya JDJ mu mazina yabo Jovia Diane na Joseph. Ibi bitera gushidikanya gukomeye kandi ko no kuba mu nyandiko mvugwa abagore babo baremeje ko iyi kampani iri mu mazina yabo ibyo bwabyo bigishidikanywaho. Kuba kandi Kayumba yaremeje ko JDJ kampani ya Haga KNM yabavandimwe ba hafi mu miryango nabyo bigize impamvu ikomeye yo gukurikiranwa bafunzwe. Mu nyandiko mvugo z'abagore baba bakoze ibikigo cy'igihugu cy'umutungo kamere bemeje nabo ko abagabo babo babafashije kubona ibyangombwa. Umucamanza yanzuye ko abagabo bombi baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mu giperereza rigikomeje kubakorwaho. Ategeka ko kandi uwahoze ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'umutungo kamere akurikiranwa ari hanze. Bije bigwa mu busabe bwa Evodimena n'abamwunganira bavuga ko basanga nta mpamvu yo gukurikiranwa ari mu buroko. Maitre Boniface Nizeyimana umwe mu bamwunganira ganira yashimye iki cyemezo
cyakire no ko cyaje gikuje amategeko kwarasabye ko kwarengana ahadona arabenganwe
ariko agiye gukurikiranwa ari hanze
oya ntabwo bivuze ko kimuhama nabwo n'ipezeza bizaje ko ntabigagaza ko kimuhama ntacyo dufite rwose ntacyo numwe kugeza numwe ahita ataje mu gitondo.
Ibi byaha byitoneshwa inyereza ry'umutungo wa leta bikunze kuvugwa mu butegetsi ariko nanone bikagaragara gake mu nkiko. Bwande Vodimena w'imyaka 32 y'amavuko n'umwe mu bageze muri guverinoma bakiri bato yayigezemo mu 2013 afite imyaka 28 ayikurwamo mu mpera za 2016. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Abakenyezi n'abakobwa mu Burundi bifuza ko boserukirwa mu biganiro biberi Arusha bihuza Abarundi ishyirahamwe ryabo Mouvement des Femmes et Filles du Burundi pour le respect de la Constitution et de l'accord de paix d'Arusha ryashikirije urwandiko ibiro by'umuhuza risaba ko umuhuza iyo batumira maze bagaserukirwa. Madame Vestine Mbundagu atwara iyo shirahamwe akaba avuga ko badakwiye kwibagirwa kuko aribo bahura n'amabi menshi haba gupfakara, guhungana no kurera abana basizwe n'intambara. Amajwi ya Madame Vestine Mbundagu twarungikiwe n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha.
Twebwe abakenyezi n'abigeme b'Abarundi kazi twarakurikiraniye hagufi iyo ibibazo by'Abarundi byazananye, turabona yuko haje abanyepolitike batari bake mu biganiro. Twarabonye ko atabakenyezi barimo, harimo abakenyezi babiri kubatumire barenga bashika 33. Muzi akamaro abakenyezi bamaze, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere abagabo n'abakenyezi batagiriye hamwe. Ivyo kutubwira ko hazobone ku mwanya hanyuma w'abakenyezi, twebwe tuvuga tuti dusaba umuhuza ko atagikogwa na kimwe nkuko ingingo y'igihumbi kimwe n'1325 y'inama nkuru y'umutekano yo ku isi ibivuga ko atantambwe n'imwe ishobora kubaho mu bijanye n'ibikorwa byo kurondera amahoro abakenyezi batarimo, kandi abakenyezi baserukiwe bimwe bibereye inyishu. Umuti wose twotora utogwe abagabo n'abakenyezi turi kumwe n'ubundi gihugu kigizwe n'abagabo n'abakenyezi. Murayo yo hari ntambara abakenyezi cyane cyane nibo babona inkurikizi. Mbere ubuhono bibabwira n'ubu murabona aho tugeze, n'abatahunze muzoraye mu mpunzi nyinshi n'abakenyezi n'abana, n'abatahunze iyinza riteye n'abakenyezi n'abana babara cyane, umugabo aragenda gusuma ntagaruka. Nico gituma abakenyezi byo tubona dutegerezwa kugira uruhara runini rukomeye cyane, tukumviriza ibyo abanyepolitike bavuga, tugafasha no mu gutora umuti, tugatanga n'intererano, turatanga intererano tukongera tugafasha mu gutora umuti kuri ibyo bibazo byose biriko biraba mu gihugu. Nuko twifuza ko atantambwe n'imwe muri ibiganiro byo kurondera amahoro ku Burundi yoba abakenyezi n'abigeme b'Abarundi kazi badaserukiwe bimwe bibereye kugira ngo bagire uruhara ejo mu ngingo zose zizofatwa mu nyishu bazotora bazoba kwirikirana ibyo bazi kandi bari hamwe n'abagabo mu kubishira mu ngiro
mubandanya kumviriza radio y'ijwi y'America risamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Abanyagihugu bagizwe n'imiryango irenga amajana 7 bo mu kigwati cha Kagaragara kiri hafi y'ikibira cimeza cha Rukoko muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza batanguye kuva muri cyo kigwati ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'America Evariste Nzikobanyanga
Basha irinuko n'inkiza ntabyo twatumenyere kandi n'ibyo tuzi mugaho kimwe cyo kaheruka ngaha
Turi mu kigwati cha Kagaragara kiri hafi y'ikibira cimeza cha Rukoko ni mu burengero bw'intara ya Bubanza ababa muri ico kigwati bamwe muri bo bazindutse basambura amazu yabo bavuga ko ku wa mbere w'indwi iheze babwiwe ko gutangura kuva muri ico kigwati ari kuri no wa mbere kugushaka kwabo nkuko uno twasanze ariko akora amabati ku nzu yiwe yabibwijwe rya Amerika
amaze kutugabisha ntazosanga inzu nimwe Yazo sanga ngono gusenyura hasi be umwisho no wanyu mu munsi kugira nsambure nanze gukubitwa inkoni kandi ntazi n'abandi bamaze gusamburirwa nazi ntiza gusambura ubu none twumvise ngo n'ubuseruko hari kwikaburimbi ngo n'ukumuhigite cyane n'igitangaza rero
uno mukenyezi nabo nyene avuga ko yabuze yacira na yamira kubera iyo ngingo ntabanduka yo kubirukana ngaho mu Kagaragara avuga ko basabwe kuhava ku bushake bwabo ubutazobikora akazi wakurwa ku nguvu
buramatare yaraje ngo gushika umutsi wa kabiri ngo ntagire umuntu numwe tuzosanga ngaha muri Kagaragara ngo tuzosange ngo mwahavuye ngo gushika kwa kabiri mutarasambura ngo tuzozana igisirikare n'igipolisi ngo kiba ari cyo kisambura
bamwe muri abo banya Kagaragara bahisemo gukinjura kuri no wa mbere bafashe inzira igana hafi y'ibiro bya zone Buringa aharugwa abarenga kwijana ku muhingamo w'uno wa mbere uno mugabo yabwijwe rya Amerika ko agiye kwaka indaro ku bagenzi
urere twavuze ati ariko irinda kurenga rya tegeko kuryemere tujyubahirize kwarubahirije vraiment ubu turagiye kwangara ntubwire iyo tuja ntawo twizigiye wumva abafisa abagenzi hijya no hino hari ugenda gakoma amashi niyo ari nk'umubanyi akamwekaho ajyami ku mwana uyo munsi kubera azari umubyeyi w'umunyakigongwe azabagirira ubuntu abata abafise nabo urumva
Naha ubonya Kagaragara basa n'abagondojwe kuva muri ico kigwati kiri ku nkengera z'ikibira cimeza cha Rukoko harabakivuga ko ariho bavukiye uno mukenyezi asaba ko yoronswa handi ho kuba we nabo bahora babana
amatongo yacu tuyafitiye ngaha nubwo bavuga ngo ni kigo cibikoko bahibambewe hari igipande cibikoko ni igipande cimihana none twewe dusha tuja hehe nyimba babona yuko tutarabanyagihugu Perezida nyakuba nyimba bona yuko tutari abantu twamutoye aratwereka handi tuja nyimba bona yuko twamutoye araduhana handi tuja niwe ziyazo tujana ubu tugiye gupfa nabana abakecuru ubuhinja mwibarabara ivyo tujya tubitaye iwacu tugiye turayerera banyakuba ni murabe mutugeragereze
ivyo biruko mu gihe mu nama y'umutekano kwigerekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri turimwo mu nama y'umutekano yo kubasigurira ko bategerezwa kuvaho mu Kagaragara buramatari w'intara bubanza yari yabijejeje ko bazoca baronderera ahandi baba iyo mvugo yahavuye ihinduka ku munsi wa mbere w'indwi iheze inyuma ya rusansuma rwakozwe n'abajeje intwaro na buramatari Tarsisi Niyongabarimwo basanze abo banyagihugu baje bava handi nk'uko umutegetsi abivuga ku bijanye n'iyabo banyagihugu baca baja buramatari w'intara bubanza yabwijwe rya Amerika ko babasabye gutumbera mu makomine y'intara zitandukanye baje bavamwo imbere yo kugerera mu kibanza umutegetsi avuga ko gikingiwe ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabandanya igikorwa ziyemeje cyo gukingira umwidegemvyo w'abari mu madini agizwe n'inkehwa, ibigwati, kimwe n'imico kama yabo. Knox Times umuhanuzi adasanzwe wa Amerika ku banyamadini b'inkehwa mu bihugu vya Asia avuga ko igikorwa cyo gukingira abo bantu ari ikintu gihambaye ku migenzo n'imico y'abanyamerika. Times avuga kandi kwico gikorwa gihambaye nko mu bihugu nka Syria na Iraq aho abagwanyi b'intagondwa za Daesh ziriko zigerageza kuzimanganya ibimenyetso biranga kahise iterambere n'ibihe isi yagira camwo. Avuga ati
In that work we saw where Daesh was committing genocidal acts against Christians, Yazidis and Shia Muslims. At the same time that they were killing people, they were also trying to erase any evidence that they ever existed, destroying their churches, their mosques, their cemeteries. And if we were going to defeat Daesh militarily, we also need to take steps to protect the places that matter to these people that they're also trying to exterminate. And so from that work, we started focusing on protecting the cultural heritage of religious minorities.
Turiko turarangura ibikorwa byo gukingira ibiranga ako kahise twabonye makuru yaho Daesh yariko ihanahana makuru yerekeye ibikorwa by'ihonyabwoko ku bakristu abo mu bwoko bw'abayizidi n'abayisilamu b'abashia aho ni mu gihe bari basanzwe bariko barica abantu bongera bazimanganya ibimenyetso byose by'uko bigeze babaho abo bagwanyi barasenyagura amashengero y'abakristu n'imisigiti n'ibibanza byabo by'amaziko. Times ati
There was a training that went on in northern Syria where churches were trained about how to stack sandbags in front of ancient frescoes and murals so that if a mortar shell were to land, the explosive force would be dissipated by the sandbags. It wouldn't hurt the mural. And they had these very striking before and after pictures of a room full of sandbags. The bomb tragically hit. The sandbags are exploded, but the mural is fine.
Nitwaba tugiye kugwanya Daesh mu buryo bwa gisirikare dukuye gufata ingingo yo gukingira ibibanza biriko birasenyagurwa kandi bifitiye akamaro gakomeye kuri abo bantu bariko baricwa. Kubw'ivyo rero twatanguye ibikorwa biraba imico kama y'abanyamadini b'inkehwa. Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwifatanyije n'ishyirahamwe rya Amerika rijejwe ubumenyi mu ntumbero yo gukorana n'abanyamadini b'inkehwa barabashikiriza imyimenyerezo n'inyigisho zerekeye uburyo bwo kubungabunga ibibanza, ibikoresho n'ibindi bintu byerekana imico kama yabo igeramiwe kandi ibintu biba bifise akamaro gakomeye kuri bo. Nk'uko Times abivuga, bumwe muri ubwo buryo bwo kubikingira buroroshe ariko buri n'akamaro. Times avuga ati Hari imyimenyerezo yatanzwe mu buraruko bwa Syria aho abanyamashengero bigishijwe uburyo bwo gukingira amasanamu acyafye ku mpume z'amashengero yabo hakoreshejwe imifuko y'umusenyi mu gihe cy'ibitero. Ibicapo biba biri ku mpume ntivyononekara. Aba bantu bahawe imyimenyerezo bari bafise amasanamu y'uruhome imbere y'igitero n'amasanamu y'inyuma yaho aho iyo mifuko y'umusenyi yaturika ariko ibicapo biri ku ruhome ntacyo vyabaye. Muri iyo myimenyerezo barigishijwe uburyo bwo gukingira ibikoresho ndangamico mu kubifata amasanamu akabikwa mu vyuma vya ordinateur kure yaho hantu biba biri. Ishirahamwe The Smithsonian Institute yaratunganije ibikorwa byo kwigisha ubwo buhinga abanyagihugu mu ntara ya Erbil muri Iraq. Umuhanuzi adasanzwe Times avuga kandi ko ibigwati vy'abo bantu bisangiye ibitari bike mu mico kama n'idini ariko hakabamo n'ibindi bintu bimwe bimwe buri mugwi utandukaniye ko rero ati bashobora gusubizwa mu karere kamwe iyo ivyo basangiye mu mico kama bibungabunzwe.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twari tubateguriye kuri isaha aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tukaba tubifurije kugira ibihe byiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.